mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mironeza nchuti muteza matwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya rino genekerezo muri siti ya 18 muri kumera Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro zino mwanya.
Ikibazo cy'imvunzi bitegerezo gutore gute mu byambe. Ko ndiwovuga ngo uri kuhindura ibyo uhindura uri kugobabwira amatora abantu mu 500 bari hanze. Abantu imiliyoni 5 banyegeye.
Uni Leon Sengenda Kumana icegera curongo uyu mugambwe sawanya code mu gihugu c'u Burundi avuga bimwe mu bibwirizwa gukorwa mu gisata c'impunzi imbere y'amatora ategekanijwe kuba muri 2020 mu gihugu c'u Burundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya babaye barasirije ibirori byo kurahiza umukuru wabo Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu yanse kwita amatora y'ico gihugu mu kwezi kwa cumi. Ibyo yabishikijwe byashikijwe n'umugambwe iwe kuri no w'Imana Runani Naza rurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwari rwateguye ibirori byo kurahiza Odinga nk'umukuru w'igihugu kuri no wa kabiri. Umunsi Kenya yihimbaza intayo yo kwikukira nyuma y'indwi zibiri Perezida Uhuru Kenyatta arahiye ikiringo cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Ubwo Runani Naza rwatangaje ko iyo ngingo yafashwe nyuma y'imibonano ikomeye rwagiranye n'impande zitari nke mu gihugu no mu makungu ariko batashimye gutomora baribo. Mushikiriza amazi mukuru wa Repubulika yaranira Kenya ya Repubulika muri Kenya yari yaragabishije mu ndwi iheze ko mu gihe Raila Odinga yoramuka arahiye yobahemukiye igihugu kandi ico gihano gihanwa n'ico gihano gihanishwa igihano ico ivyo bihanishwa igihano co gupfa muri Kenya. Ibiziga by'abasirikare 15 ba ONU baturuka muri Tanzania biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitegekanijwe ko batahukanwa muri Tanzania ku munsi wa kabiri canke kwa gatatu. Ivyo vyatangajwe kuno w'Imana n'igisirikare ca Tanzania. ONU isigura ko abasirikare biciwe ahitwa Semuliki ni mu ntara ya Kivu y'uburaruko ku munsi wa kane w'indwi iheze bishwe n'abarwanyi b'umuhari IDF barwanya intwaro ya Yoweri Museveni haraheze imyaka 31. Muri Tanzania General James Mwakibolwa agira kabiri mu butegetsi bwa gisirikare yavuze ko abasirikare baguye mu ntambara yamaze amasaha 13 barwana nabo barwanyi ba ADF bari baje kubatera. Ishami mpuzamakungu ONU itangaza ko muri Somalia abanyagihugu barenga 4,500 bamaze kwicwa abandi barakomereka mu ntambara yabaye kuva muri 2016. Ibiro by'agateka ka muntu muri ONU hamwe n'igisata cha ONU kiriko kirafasha muri Somalia vyarasohoye raporo yerekana uruhara impande ziri mu ntambara muri Somalia zagize mu kwica abanyagihugu. Mu matohoza yibanze ku kiringo kiva mu ntango z'umwaka wa 2016 gushika mu kwezi kwa 10 2017, ONU yatohoje abanyagihugu 78,000 ko aribo bishwe hamwe n'abandi 2,507 bakomeretse cane muri abo Al-Shabab yishe 60%. Radijugi Amerika murayumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira ku FM 104 n'ibice 3. Andi mushobora kumvikana vyacu ni ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ongere ndabahe ikaze nchute bakunzi b'ijwi rya Amerika. Abana babiri baritavye Imana kuri no w'Imana biturutse ku mvura y'isegenya yaguye muri komini Uganda y'intara ya Cibitoke. Amazu atari make arabomoka imirima nayo irononekara kubera iyo mvura nyene. Meza hisenzi ko banyankakoreje rya Amerika mu ntara ya Cibitoke yanyarukiye aho vyabereye.
Igisagara cha Buganda kiri hepfo y'ibarabara rya Bujumbura Rugombo nico cahuye n'amasanga nyaturutse kumvura nyinshi yaguye kuri w'Imana ivanze no muyaga w'igihuhusi. Umukuru w'umutumba Gasenyi niyo nzima Edi wasinzikaye cyane yemeza kwiyumvura yononye bitari bike mu miryango y'abarayi babuze kubera imyuzure yateye igahitana abana babiri ntibari bafise ayo bacira nayo bamira mu gitondo cuno wa mbere. Umukenyezi Irankunda Bienvenue ntiyashoboye guha ikiganiro ijwi rya Amerika kubera mari aririra ikibondo cibo cyahitanwe n'umwuzure. Bigirimana Pasikari umugabo w'umukenyezi yari umutima amenyo yabwijwe rya Amerika ingene yakiriye iyo nkuru y'umubabaro.
Tewe nari ku kazi ka misi yose numva bambikira ko umwana wagiye, nayo mpamvu byabaye ngombwa nuko canza tugenda kurondera, ariko ntibyabaye bigikunda ko tumutora. Ariho twarageze kure turenga nk'ibirometero nka bibiri umugabo kumbe yasigaye ruguru aho yagomeye, maze kugoma baje mu nyuma niwe bamutoye. Yego,
iyo mvura y'isegenya yahitanye ubuzima bw'abantu n'ibintu. Abanyabuganda baraye bashikiwe n'ibyago bavuga ko itunganywa igisagara cyabo riri mu bituma haba imyuzure muri ino minsi imvura igwa ari nyinshi. Bafise icyo basaba.
Icyo byaturutse ko n'ibintu bimaze iminsi bimwe bigerane igisagara cya Buganda. Mu mvuzi bwa mbere icyo nubona nuko maparasera yacu ntabwo ateguwe mu buryo bwa kijyambere, ni naho duti mfane ku byerekeye amazi y'igwirirana rirenze urugero. Ni leta yo kora kugira ngo ibifise ububasha kugira ngo ibi byose bishobore guhagarara.
Dufise ishavu rikomeye cyane, na cyane cyane twari tuye abategetsi igihe bari kubakira ibarabara rya Sojeye. Twabasaba yuko imifurege yose bayitwubakira bakayirenza igisagara nk'uko n'ahandi mu Nyamitanga Kagunuzi bagiye babikora. Ariko twebwe icyo gihe abategetsi bacu ntibatwumvirije, ntaco byavuyemo. Urabona rero ingaruka y'ibyo atashe byavuyemo. Twasaba rero ko mu by'ukuri nyamba byashoboka yimifurege batatwubaki ngo irengane igisagara ko boyisubiramwe bakayubakira bakayihindura imwe amazi agafata umurongo bayubakiye ataca mu mihana y'abantu agenda aratwara ibintu by'abantu n'abantu.
Musitanteri wa komine Buganda Emmanuel Bigirimana aremeza ko hagiye kugira igikozwe kuri ibyo byo guca imigende y'amazi no gusabira imfashanyo imiryango irenga 50 idafite ikikumusaya kubera imyuzure yatumye uburaro bwayo busambuka. Abakozi b'Imana bane bo mu idini ya Emmanuel ahi Buganda barakomeretse cyane baguwe ko n'impome z'urwo rusengero nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro. Eka n'ibiti bicako umuyaga nkuba byarahenutse kubera igihugu uhusi ivyatumye haba ubukene bw'umuyaga nkuba. Abawukoresha ahi Buganda bagasaba ibikorwa byihuta byo gusanura uwo muyaga nkuba utunze abantu benshi muri komine Buganda y'intara Cibitoke. Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka arakenuye mu kanya isase ca dutandukira igisata c'impunzi z'abarundi. Mwiganiro bihuza abarundi byari maze iminsi bibera arusha muri Tanzania. Ikibazo c'impunzi carateye impari zitari nke, ico bikoze abanyepolitike bose barahuriza ko hakwiye kujaho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kubasubiza mu vyabo, ariko bamwe muri abo bahunze bo bivugira ko bataratekanirwa kugira ngo bashobore gutahuka. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu yarusha Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye ivyo biganiro kuva bigitangura gushika bihere.
Ikibazo cy'impunzi z'abarundi bahunze kuva mu mwaka w'2015 caratwaye umwanya munini mu biganiro byari bimaze iminsi bihuza abarundi byarangiye kundwa iheze. Umugambwe sa wa Nyafrodebu ubona ko amatora y'umwaka w'2020 yarakwiye gutegurwa impunzi zose zamaze gutahukanwa. Ariko nsenge ndakomana nticege yacutwara uwo mugambwe.
Muri mwe nariko ndakubwira by'umwuka mwiza impunzi abapfunzwe abanyegeye hari n'abanyegeye mutazi kandi bo benshi kaje mu gihugu no mu mugabo uri kutegetsa aho abanyegeye bipfuza ko ibintu byo hinduka mugabo karaho babivugira ni benshi. Ngira ngo uwo baharura turarenga imilyoni 2-3 bipfuza ko ibintu byo hinduka mu gihugu cy'Uburundi mugabo tukabara aho tuvugira. Rero urumva yuko ikibazo cy'impunzi gitegereza gutera gutima byambe ko ntiwavuga ngo uri kuhindura ibyo uhindura uri kugobabwira amatora abantu ni 500,000 bari hanze, abantu imiliyoni 4-5 banyegeye, abantu 10,000 bari mu gasho ayo matere ya matora bwoko.
No mugambwe iprona uturukamo icege na chambere cyo mukuru w'igihugu ni kubibona. Abel Gashatsi aramutswa uwo mugambwe yasavye umuhuza ko yofasha kugira ngo ico kibazo c'impunzi kive mu nzira.
Furavuga yuko aya matora yoba abantu bose bari mu gihugu nico gituma turaje niki naho umutekano ugeze mu gihugu turabona ko intambwe ishimishije tugasaba ibiho by'umuhuza tugasaba leta y'u Burundi ndetse hasere n'amakungu ko bafasha kugira ngo impunzi zitahuke
izo mpunzi zivugwa ishami mpunza makungu HCR rijejejwe rivuga ko barenga ibihumbi amajana 410 ubu icyo gitegere nticemewe n'intumwa ya leta mu biganiro Trans Ntayiraja uwo mwunganizi mu bushikiranganje bw'intora ya gati mu gihugu ari nabwo bwitaho ku munsi icyo kibazo c'impunzi avuga ko icyo gitegere cyabwirizwa kuba caragabanutse kuko abamaze guhunguka barenga ibihumbi amajana 200 yizeza impunzi ku mutekano w'abatahutse ucungerwa bikwiye
nabomba rero kumuza bene wacu ubu tuvugana hamaze gutabarenga amajana 200 baguma baza kuva tugize ya nama ariko nabona gutera kamu nabandi bose bari mu Rwanda mu Buganda Tanzania n'ahandi nabo nyene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro umutekano baze turime tubahinga gucacu no kwitura bahumurije ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byoborohereza mu Rwanda ntibaborohereza batumvugisha ukuri kuko ubushatsi gutataje mu kinyegero bihenda bikamugora utuvugana muri uwo mwaka gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika amajana 3 bavuye mu mahama mugabo baza batorose kubwira uyu menye aca kwereka kije ku pashere iyo yaramuhaye urumva ko ari kibazo niba rese uko amateka mutaba kongo aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no burenganzira bwiwe yihuta
umutekano wabo muri tegeko
hamaze kuza barenga 200 nta n'umwe bidoga murakoze
naho biri uko bamwe muri abo bahamagarirwa gutahuka twaganiriye bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania bavuga ko bataratekanirwa kugira ngo batahuke
urongo ukaje gushaka kumuntu yeki na harene desaba no kuba bena ndetse ukumba kidugu kiratekanye ariko bakatwemerera yuko mushike mu gihugu nico yari mu kwazo bishikiramwe ariko abantu turi kumenya rugusu batereke ku inyigisho y'u Burundi ubwo ufite ikintu bakora nyene bashobora kugira gushikiramwe
ndaza hano nake abandi bantu politike barahunze bagashaka amajambo bose akatuka mu mitsi mutaya ku mihafa ya leta nyene twahunga ibishoboka
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wewe bakwiyumviye baba bakwishe wewe bakwiyumviye batanikerambere na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva nyatadi nibyo uno muhiti gagaze kuko ni wowe ungukatana kimuzokora
leta y'u Burundi iherutse kurungika intumwa mu makambi nka yose y'impunzi kubahamagarira gutahuka kubaka igihugu cabibarutse ibiharuro by'ishamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi vyerekana ko giteze ko gushika mu mpera z'uno mwaka hazoba hamaze gutahuka abarenga gato 12,000 n'umugambi uzobandanya no kumwakuza hagahunguka abarenga 60,000 Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakinwe nawe nyine tukivuga izereke impunzi z'abarundi abagendana ubumuga bo mu ikambi yo mu Rusenda bavuga ko bahangayikishije no kutavuzwa indwara zikomeye bagendana ishami rya ONU ribitaho HCR ryo ribahumuriza ko rigiye kwihutira gukemura ico kibazo Vedaste Ngabo akoreje rya Amerika muri Congo.
Gusuzugurwa kugira isoni mu bandi ndetse no kutavuzwa indwara zikomeye ni bimwe mu bibazo by'ingutu ababana n'umuga butandukanye bo muri inkambi bavuga yuko bakunda kugenda bahura nabyo nkuko bisobanurwa na Ndikumana Jean Baptiste umwe mu bagendana ubumuga babarizwa mu nkambi yo mu Rusenda
twebwe kuvugwa kwacu hariho izindwara zikomeye cyane gose babona za koronike nzivugwa nkuko bikwiye iyo ugiye kwa muganga bagusoneka ibiri iki kinini kimwe cyangwa bibiri icyo dusaba rero iki kinini kuvugwa niba hari abaspecialiste bizo ngwara bakazivuga turagwara indwara z'umutima turagwara indwara za estoma ama diabete chronique turagwara amafigo ibi bya chronique apana bisanzwe nka jewe ngwara ndagwaye amaso ndiko ndasaba ubuvuzi bukomeye niyo ngiye kwa muganga bampa umuti w'intuzenyu tunizwe tubiri dutatu iyo ugiye kuvuga indwara zikomeye ni hamwe kugira ngo wejo rindira cyangwa turagwaha ibintu ukaba ukaburaburira inani
Rwanda gushamba by'umujyango w'abibumbye gitaye impunzi hase ubwo hizihizwaga umunsi w'abagendana ubumuga mu nkambi yo mu Rusenda tariki ya 4 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017 umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'impunzi muri hase bwana Zazu Gabriel yavuze yuko bagiye gutangira kujyana kuvuriza ibuvira abafite indwara zikomeye 25 aba bagendana ubumuga bakomeza kandi kugaragaza izindi mbogamizi bagenda bahura nazo zirimo kuba hari abahabwa igishoro cyo gutangira kwihangira imbere imirimo abandi nabo icyo gishoro ntikibagereho kandi bose bafite ubumuga
tumaze kumva twe turaho batubwira ko hari abarose ibihumbi zanaza nabyo byo gukora imigambi akabatani inama twumva ko natwe dushobora gushikirwa tukaba tugumye uko tukaba twumva ko ubu bariko barategura guha bari mu mashyirahamwe mugabo nayo mashyirahamwe tukaba tubona ingene ari karakogwa bakavuga ko bya bindi byahabwa abantu umuntu umwe ibihumbi jana bishobora guhabwa abantu nka 10 cyangwa 20 bakoraniye hamwe bitera icuka kibi rero kuri babona umwe agenda ugenda n'umubuga nkawe yaronse ibihumbi jana biri hamwe akaza kwikorera umugambi duka tusanga ibyo bihumbi jana rero no munsi umugambi uciyuhinduka bihawe abantu 10 cyangwa 15 bakoraniye hamwe urumva hico rero gicyatuguye neza naho turiko turagerageza kuja hamwe iboneka ko harabari bagenzi bacu bariko batwigamba bavuga ko bo baronse umwumwe amafaranga atubanutse mugabo umwe abaye nabo bakaba bagiye gusangira abanga na 10 cyangwa 15 amahera angana na yaronse umuntu
umuyobozi uhagarariye abagendana ubumuga muri inkambi bwana Habumuremyi Remi asaba amashyirahamwe akorera muri inkambi yo mu Rusenda ubufasha kugira ngo bakomeze guteza imbere imishinga batangije
kandi nije tugira amashyirahamwe yo gukora amasafuriya n'amasafuriya ngura amapasta gorori muji gukora amagato to akura mu mikate n'ibindi turashinga amashyirahamwe yo korora inkoko mitatu byo twage twunganya mu buryo buke dufise ubukene bwacu ama twasaba mu by'ukuri abashobora nko kudufasha kugira ngo iyo migambi itere imbere ngabo ahanini turafise ibibazo kenshi na kenshi rimwe na rimwe iyo turiko turumvise abagendana b'umuga ntibabyumva ko bamwe bacavuga ati ibyo gutanga amafaranga tugendana b'umuga dushobora kuyaronka ko muri abyuka bagenda n'umugabo ukunda kubagora icyo gituma twe tubasaba aseri na sende na aribu bashobora kudufasha kugira ngo by'ukuri muri iyo migambi baduhe uburyo kugira ngo ishobore gutera imbere
hari inkunga ngo babahaye iyo nkunga mwayikoresheje gute ngo hari abayibonye abandi ntibayibona
muri ibyo ntabwo yasanzwe igendana abagendana ubumuga yari abatama ubumuga n'abarwayi bihera ariko baracaguye ngo bake bari kubishyira kino bako ari ibyo abagendana ubumuga twebwe igice abagendana ubumuga nta kintu kiboneka ndabona abamaze kubona imfashanyo nk'abantu 15 ndetse ko hari n'abandi bake bashaka ku 10 baba bimereje koronka iyo navuga ko bwo kwihangana kuko twese turi cyarindiye ko batwemera ko bashobora kudufasha kuko hari n'imugambi bavuga ko bimirije gufasha abari mashyirahamwe bagendana ubumuga
tubamenyeshe yuko muri inkambi yo mu Rusenda habarigwa abagendana ubumuga barenga 500 ariko bagifite n'ibibazo byo kutagira amashuri yabagenewe ndadasenga bwo ku bwijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Tachabandanya na makuru avugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi kuri no w'Imana niho abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bahimbaza umunsi mukuru w'umuganuro uwo munsi wateguwe n'ugwaruka kugira ngo gwibukanye karanga ku Burundi inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana adukorera mu gihugu cy'u Rwanda
Umurisho w'ingoma niwo uguruye umunsi ugaruka rw'abarundi rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda rwahariye guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro umwe mu baserukira amashyirahamwe y'ugwaruka yatunganije umunsi mukuru amenyesha ko intumbero yabo kwari uguhuza abarundi na cyane cyane ugwaruka kugira basubire baronka karyo ko kuvugana ibijyanye n'akaranga k'u Burundi n'ibyiza byari bikagize
icyatumye cya mbere tubyiyumvira twaragomba yuko abarundi bahungiye ngaha i Kigali twosubira guhura tukicarana turaraba ikintu coshobora kuduhuza kandi gihuza abarundi bose mu butandukane bwabo dusangana umuganuro twafashe nk'umuganuro natamwami dufise ngaha mu buhungiro kugira ngo umwe wese yumve yuko bimuraba kuko mu ntwara ya cami abarundi ntibari bari bice bose bari yumva yuko ari abana b'umwami nawo mwami nawe akaba se barundi niyo mpamvu twiyumviriye gukoranya abarundi tubicishije muri uno munsi mukuru w'umuganuro no gusangirira hamwe ibya kera ibya kahise n'imigenzo ya kera bihurikiye mu mfungurwa canke mu nyigisho nziza zari ziri muri iyo migenzo ya kera
umwana akiri muto yari yitavye ivyo birori amenyesha ko yahungukiye vyinshi cane
nakwiye vyinshi cane bikomeye kuko jewe kuhera mungu niga muri primere cyangwa mu yindi minsi yose niga ibintu bijyambere nahinda byumvise nahora numva ngo umugano niko ababyeyi babimbira mugabo nta kintu na kimwe narinda bizi ko haba ku mateka haba kubyaba sogokuru na basogokuruza mugabo uno munsi rero mvuye hano menye byinshi cyane ingene abami bakora uko batubwiye ku byerekeye hayo ingene umwami yatumiraga igihugu cyose akaza azana abantu agaterekera agaha imyaka ibintu byinshi nyine badusiguriye byinshi cyane nabishimiye cyane ahubwo saba yuko byokongera bishobotse bikazobera no mu gihugu cyacu
ibyo birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro n'abahumure bari babyitabiriye uno mutama w'imyaka 77 amenyesha ko bihimbaye cyane kubona urwaruka rwiyumvira ko n'impunzi zikeneye kuguma zitaho ibijyanye n'imigenzo igihugu cyabo
uyu munsi mukuru w'umuganuro wabaye ikigwa ngendera ko cingene abantu abarundi bose b'imihingo yose b'ubwoko bwose baja hamwe kwigina hamwe umwami wabo bamwereka ko ari se barundi ibyo rero bikaba bishimishije cyane kandi wabonye yuko bose bagira bati mu mwakuza w'umuganuzi ushike twatashe turabyifuza yuko bizogenda neza kugira ngo twese bamaze gushobora gusubira mu Burundi twese
kubona iki cyumviro kiva mu rwaruka ubihe nsiguro
ndabihe nsiguro ko rwaruka rubona neza rukanura kandi bavuga ngo kazoza ikazoza ku rwaruka nibaza ko rwaruka ruriko rurafata ibintu rubishyira mu ngiro kugira ngo ruze rushobore ibyatunaniye
muri ivyo birori vyabereye muri Oasis of Peace Kicukiro mu gisagara ca Kigali kabaye n'akaryo ko gusangira imfungurwa z'ikirundi nk'amateka y'ikirundi ibigori bitekanya amashishwa intete gusangira amata be no kunywa inzoga z'ikirundi nk'insongo n'impeke Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana inkuru yiwe mushobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com tuve mu gihugu cy'u Rwanda cyo tugaruka ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi aho kuri no wa mbere hatanguye ihiganwa ryo gusiganwa na makinga ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Eroje Wirika neza yakurikiranye iby'iryo higanwa Eroje amahoro ngaho mu Rwanda mu Burundi Eloje
Ego me Diane iryo higanwa nko kuvuze ryatanguriye mu gisagara cya Ngozi no buraro ko bigiye guca Burundi bikaba byitabwe n'ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko igihugu kitabye akaba igihugu cya Sudani y'Amajyepfo cyari cyabivuze kuva mu ndwi iheze yuko kidafise ububasha bwo gushikana abana notse cyangwa abadereva bacu hano mu Burundi ikindi gihugu cyasize ku munota wa nyuma ni igihugu cy'u Rwanda kibanyi cyari cyabuze ko kizongera abadereva batandatu muga ku munota wa nyuma bakaba bavuze ko bataza impamvu abatunganije ibihiganwa bakaba atabwo badushikirije hanyuma muri iyi higanwa kandi twabwira ko ryagiye kugurwa na Perezida Nkurunziza umukuru w'igihugu nawe nyene yafashe ikinga araheza nyonga ibirometero bigera ku 10 uvuye mu gisagara cya Ngozi ashikaho bita mu Rukecho ari kumwe n'abandi bategetsi akaba rero yifatikanije n'aba yakaba yavuze ko ari akaryo keza ko kwerekana ko igihugu cy'u Burundi kirimo amahoro kandi ko ari nyabagendwa kandi mbere n'akajya kunezeza Abarundi muri kino gihe twimirije iminsi mikuru yo guheza umwaka y'ubunani na Noheli
uwatsinze iyo higanwa ninde none
iri higanwa kuri inshuro ya mbere Diane ubunyene tugiye gushika mu gisagara cya Bujumbura tuvugana uwaritsinze ni umuganda uwo muganda ni waritsinze akaba yagize iminota itatu n'amasogonda amasaha atatu n'iminota 26 n'amasogonda atanu akaba yitwa Kagimu Shazi akaba rero ariwe yabaye uwa mbere umurundi yaje ubwa mbere yaje mu kibanza kigira gatatu akaba yitwa Kiza Obed uwo nawe mu byatubwiye bya mwabaje nuko ibaza ko ari ku wa mbere mugabo muitunganywa akavuga ko yabaje no kubona ko mu misozi iyo muri Bujumbura nta ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura ari rara hakiri kamyo garukururana bijya mu bihugu byo ngaha mu karere hari gihengo byabaziriye mbere bamwe n'amakinga yabo arahononekarira akanasaba ko kuri inshuro zine zisigaye abapolisi bakugiza hirya bene ayo mamodokari yabaziriye.
Urakoze cyane gose Roger Ulrika, neza urabandanye ukurikirana iyo nkuru hama turaza kongera kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe Diane.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kongere dusimbire kandi mu Rwanda abanyagihugu muri ico gihugu bavuga ko basanga ivyo leta yabizeje ko muri 2020 abanyagihugu bagera kuri 70% bazoba bararonkejwe amatara atariko bizoba bimeze asunta kaboyi niwe turaza ibindi kuri no nkuru.
Leta y'u Rwanda yari yihaye gahunda y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2020 abanyarwanda bagera kuri 70% bazaba bafite amashanyarazi. Kugeza ubu abagera kuri 34% nibo babashije kugezwaho amashanyarazi. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko icyizere bari bafite cyo guhabwa amashanyarazi muri iki gihe gisa nk'ikigenda kiyoyo.
Amashanyarazi gamaze nk'imyaka ibiri bamanitse insinga batubesha ko turahita tuyabona ariko ntabyo tubona.
Bamanitse insinga ngo tuzabone imuriro zimaze imyaka ibiri none umuriro ndago hari naho zitamanitse hamwe n'amapoto garaguye igeze nk'umuhasi wasanga ibitsinga bitamanitse.
Hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abaturage bavuga ko babariwe bakimurwa bivuga ko bagiye kwacisha insinga z'amashanyarazi ariko bikarangira uwo muriro utabagezeho. Hari abandi bemeza ko bawugejejweho ariko bigasa nk'aho ubabereye umurimbo kuko ufite intege nke ku buryo abifuza kuba bakora imishinga bifashishije ayo mashanyarazi bisa nk'ibitabashobokera.
Ni ukuvuga ngo iyo bakize imashini twebwe turi gukora mbese ndi kogosha nk'umuntu umuriro wituzima.
Radio wenda Sanitec iravuga televiziyo yo nabazifite kandi baraziguze barazibitse ampuri ira radio nino urayireba ntibayishyiraho ngo ivuge umuriro ni muke kogosha ba mabondo bose urabona bafite amasaro tubona ko ari kuzerera kandi twese dore dufite umusatsi.
Leta ivuga ko yakoze uko ishoboye kose ngo igize amashanyarazi hirya no hino mu byaro ariko nanone hari ibyiciro by'abaturage bitabujije gukomeza gucana udutoroshi cyangwa se udutara dusanzwe kuko bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura amashanyarazi cyangwa kwishyura ifatabuguzi.
Ncane ntuza itoroshi cyangwa nabo nabonye amafaranga yo kugura buje nka karyo ncane.
Haje udusitimu kandi natwe dufite amatelefone turamurikisha.
Nyine iyo ubukene buje ntabwo ajya gucana amashanyarazi ufite ubukene.
Iyi kashpa uyimaranye igihe kingana iki?
Uwo nasanzemo nawe twarakundira gukoresheje urashira kubundarikira kubera ko nta mafaranga.
Nta n'ubuzi ko ikora kuko utarongera kuyikoraho?
Oya ntabwo nyine kuyikoraho rwose. Ntabwo nongeye kuyikoraho. Bitewe n'uko amafaranga ntabwo sinzi ukuntu nabigenza.
Hano iwanyu ko nabonye mufite amashanyarazi mujya muyacana?
Ntabwo tuyacana. Washijemo twacanye batya duha ariko aho washiriyemo twarekeye gucana twabuze amafaranga. Kashe powera hari ariko itara naririmo.
Ubwo nijoro mubonesha gute? Ntabwo muraricana mbese ngo mucane amatara amanitse na rimwe.
Twegeje kuyacanaho.
Leta ivuga kandi ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 Perezida Paul Kagame yari yizeje abaturage ko bazaba bagejejweho amashanyarazi ku kigero cy'100% mu gihe ubu bafite amashanyarazi bakiri kuri 34%. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko usibye amashanyarazi aturuka ku ngomero z'amazi leta izanifashisha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ndetse bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bakaba bazayahabwa nta kiguzi batanze Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu rwego rwo kwihutisha gahunda yo kwegereza abaturage amashanyarazi umwaka utaha wa 2018 uzarangira ingo 500,000 zo mu bice by'icyaro zihawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba twifuje kuvugana n'ushinzwe iby'amashanyarazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda ngo dusobanure neza aho iyi gahunda igeze ariko amasaha yaduhaye yo kumushakiraho yageze avuga ko afite indi mirimo Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
tutse banyuranye mwari muduteza amatwi kandi nongaha dusozereye ikiganiro cacu hanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza bakoze bamenyesha amakuru bacu batandukanye batugejejeho inkuru mwumvise minga bw'ivyuma harimo ingenieur ari kumwe na Macbilia Bero hara bakoze Hamadiane na Hazuma ari kumwe kuri mikro nifatikanije na mugenzi wanje Joni Mukankusi yaraduhagarikiye mu kwifuriza indwi nziza turaza kongera amasaha ari imbere mu bindi biganiro